VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 22 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkurikije na Aloise Bigirimana agiye kudushikiriza incamake y'amakuru avuga mu Burundi muri iki gihe. Aloise.
Urakoze Freddy. Mu Burundi, umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni watunganije inama mu ntara zine z'uburaruko hamwe n'intara ya Karusi. Ni inama yitabwe n'abegwa bose n'amatora muri izo ntara. Kuri telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika, Jean Bosco Ndarurinze. Jean Bosco, mwiriwe.
Mwiriwe cyane Aloise.
Uri kurakurikirana iyo nama, utubwira iyo nama icigamije mu ncamake?
Ego iyo nama igamije hanini kubiba umuco wa demokrasi mu Burundi. Akaba inama iriko irigirwamo ahanini baraba ibintu byatumye amatora hamwe na hamwe atagenda neza, ikibabiweza n'ingene kugira bategure amatora meza muri kazoza na cyane ayemirije. Bimwe na bimwe rero mu byo bavuze ni imvugo yagiye iraranga abanye politike, imvugo yo gutyozanya, imvugo yatuma haba n'ibintu bitameze neza nko gushamirana n'ibindi. Rero bakaba ariko bagerageza kubyiga kugira barabe ntibizosubire kuvugwa mu matora yo mu Burundi. Ikindi kiriko cyagiye kiravugwa na cyane mu bibazo byagiye birabazwa, habajwe kibazo cy'abantu bagiye bari mu migwi ijejwe gutunganya amatora mu nyuma bagasokora, ndetse hari n'abasabye ko abantu mwe nabo hojaho itegeko ribahana nk'abantu bahemugiye igihugu n'abanyagihugu bimwe twita hote traizo, bakaba basabye ko hojaho amategeko. Ibyo rero umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni mu Burundi, Prosper Ntagwamiye, akaba yavuze yuko ari ibyimvira byose biriko biregeranywa bizoshikirizwa abajejwe gutunganya ibijyanye n'amategeko, akaba ari bazoheze bagafata ingingo.
None muri ibyo biganiro abitavye amatora n'abatitavye amatora bose bari bitavye ibyo biganiro?
Ego muri bino biganiro abo twovuga yuko batitavye amatora habonekamo abo mu Runani Amizero y'Abarundi, abo nabo nyine bagize ibibazo babaza na cyane cyane kubijyanye n'uko abayoboka gatogwa baronse amajwi hanyuma bakajya mu nzego, ariko rero bakavuga yuko ibice baronse mu matora bidakwiye n'ibiti bagiye barahabwa mu nzego z'igihugu. Abajejwe gutunganya amatora akaba yavuze yuko nabo nyine babona ko hari ibintu bikwiye gutunganywa mu bintu bijyanye n'inani za politiki ziba zaragiye mu matora.
Urakoze, urabandanye dutohereza iyo nkuru naho mu kanya. Mumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Bujumbura mu Burundi, Roger Willy Kaneza yara yatahukanye gashimwe mpuzamakungu k'abamenyesha makuru bagize umwete kurusha abandi mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Turi kumwe nawe kuri telefone. Mwiriwe Roger.
Amahoro neza Aloise.
Turagukeje ku izina ry'ijwi ry'Amerika.
Urakoze kunkeza.
Wo tubwira mu ncamake abatwumva natwebwe ako gashimwe akariko.
Agashimwe kitiriwe umenyeshamakuru yitwa Peter Macleer, akaba umenyeshamakuru yakoreye ibinyamakuru bitandukanye byo ku isi, akaba yanditse n'ibitabo katangwe gutangwa mu mwaka w'2008, kakaba rero gatangwa umuryango wiwe niwo washinze ukoranye n'amashyirahamwe y'amenyeshamakuru ku isi, harimo n'ibindi binyamakuru, harimo za Reporters sans Frontieres, harimo za AFP n'abandi. Umuryango wiwe ucushiraho kimwe bita fondation mu Gifaransa, utangwa gutanga aka gashimwe.
None gafise iyihe nsiguro ku bandi bamenyeshamakuru mu Burundi ngaho iwacu?
Kubwanje mvuga nti gafite insiguro y'ibyizigiro ko bigishoboka umugabo kumenyesha amakuru ukorwa mu Burundi, kandi ko bigishoboka ko abantu bashobora kuwukora badahengamye.
Uraronse ako gashimwe, niki ugiye gukora kurushiriza canke niye intege kaguteye?
Nkuko ndabivuze, kampaye intege rwose yuko cyane cyane kanyeretse yuko iyo umuntu akora naho yomenga ari ahantu kure hibagiranye cyangwa hataboneka, hari abantu babona ibyo akora mu isi. Icyo ni cya mbere. Hama icyo ngiye gukora ni ukurushiriza rwose, kwitaho amabwirizwa aranga umuga wo kumenyesha makuru na cyane cyane ukwirinda guhengama nka ijambo bose kuko ahibye umugudu tegeka kandi twahamagariwe
urakoze urakoze turagukeje ubwira kandi
barakoze bagenzi bacu baheje kudushikiriza incamake ya makuru avugwa mu Burundi tuboneho kandi yakanya ko gusubira gukeza mu mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaronse agashimwe gakomeye cyane gose urero n'umwanya waca kiganira muri sanga uyu munsi nanone turagaruka ku kibazo cy'amahoro mu Burundi hamwe n'uruhara rw'abafasoni mu kurondera inyishu irama ibibazo bya politike mu Burundi uruhara rw'umufasoni mu kubaka igihugu hamwe no gutsimbataza ubumwe mu muryango n'uruhara ruhambaye cyane ariko urwo ruhara rugira akamaro mu gihe igihugu kirangwamo amahoro n'umutekano yamara nk'uko vyigaragaje kuva Burundi buronse intahe yo kwikukira ayo mahoro n'umutekano byagiye biramara gihe gito cyane abafasoni twatumiye uyu munsi n'abafasoni bakurikiranira hafi politike yo mu Burundi bakaba rero hanini bagiye kuvuga ku bintu babona abanyapolitike mu mpande zose bakwiye gukora kugira ngo abarundi baruhuke abafasoni ni madame Marie Louise Barichako na professeur Marie Louise Barichako hamwe na Pascazi Minani akaba ari kwagira doctorat muri sciences politiques mu gihugu cya Canada baraza kuvuga kandi ku ruhara abafasoni bogira kugira ngo mu Burundi hasubire gusasagara amahoro arama atari amahoro yo mu gihe cya kane gatoyi gusa barongera baduhe kandi n'ivyumviro vyabo by'ibintu byo kurwa kugira ngo abanyapolitike bayagiye kumvu nyakuri zagiye ziratuma atamahoro arama aboneka mu Burundi dutangure kuri madame Marie Louise Barichako muri Veneza murakomeye Eto tarinze kubatesha kanya nashaka mutubwire ikintu abanyapolitike barundi bakwiye gukora mu maguru masha cutuma hagaruka mwizero n'amahoro niki
Ikintu twebwe tubona gihambaye cyane nuko abitwa ko afite icyo baje cyose bo subira imbere ineza y'igihugu ineza abanyagihugu hari ibintu bihambaye cyane ngenderwa ko bibaho kandi bizwi isi yose izi no kuvuga yuko nk'ubu icyerekeye agateka kazi na muntu cyane cyane ubuzima kwica umuntu kumenya icyo bivuga mu gihugu wewe uri umuntu ujejwe abantu ujejwe ibintu bibiri ujejwe kubababara ujejwe kubitaho ujejwe kumenya ko bafise uburaro n'uburamuko ibyo byose rero iyo umaze kubimenya ukabishyira imbere hasigara yuko umuntu afite icyo ajejwe mu gihugu kindi yokora kandi gihambaye cyane no kurabira imbere abanyagihugu kuko abanyagihugu bose ntibazi iyo barinda kuja mugabo wewe ubarongoye utigeza kuhahinda kumenya ko aho uri kurabajana ari aho bashaka kuja mugabo cyane cyane aho bakeneye kuja ubu rero turakeneye umurundi atumenye aho dukeneye kuja tumenyera ingene dushikira by'amahoro dukeneye ko turayakeneye cyane hanyuma tugeza tukabigenderamwo turakeneye umuntu arabe neza abanyagihugu bose umuntu yegeranya abantu umuntu asubira kuzana ihumure mu gihugu umuntu adatandukanya umurundi n'uwundi afise ishaka gushyira Burundi hamwe ibyo bintu nibyo tubona jewe mbona bihambaye cyane kandi dukeneye ku muntu uwo ari we wese uwari wese yokuyumvira ko yoshobora kuba ari warongo
muri iki gihe mu Burundi abantu barabandanya gupfa baricwa n'abantu gushika batamenyekana akamumwotera abantu ku mpande zose wakora ubwicanyi nka nkubwo nakahe mu kanya gato
akamunotera nakukuvuga ati ibuzimu mu ubuzimu nk'abarundi tubyibuntu uyu munsi twese turahagaze turiko turavuga bamwe bavuga ngo turiko turicwa turiko turahohoterwa abandi bati nyabuna nyabuna nta dutabare mugabo nagira nsubire mvuge nti egome amakuru twame twumva kwa kimuhana kazi imvura ihise abarundi amahoro ya Burundi ari mu minwe yacu mugabo kugira ngo dushobore kwiyumvira amahoro y'u Burundi tugeza gushyira hasi ibidutandukanya tugeza gushyira hasi ibintu biriko biratuzika byose tugasubira gushyira imbere ineza y'igihugu. Uno munsi ibintu bihagaze cyane bikenewe no kwibuka yuko mu muheto n'inkoko zihamahorari nta na rimwe amahoro azozanwa n'umuheto n'inkoko. Amahoro azozanwa n'ukuvugana, tukumvikana, tukamenya ko umuntu wese ari Umurundi arafite ikibanza mu Burundi kandi ateza kuhaba, tugahita tukamenyere tubyumvikanamo n'ingene tuhasangira n'ingene tuhateza imbere n'ingene tuhagira neza. Mugabo havemo ikintu cyo kwiyumvira ngo jewe nzohigwa ngaha muri iki gihugu ari uko urya kana kahavuye ntazohava kuko siwahamushize, siwamuremye, nta muntu aheza ubwoko, nta muntu aheza abantu, uragerageza mugabo ukahasigara nawe.
Akimuhana kaza imvura ihise amahoro nyakuri azova mu Burundi, ivyumviro bihambaye cyane rwose mushikirije. Reka namwe mufaso ni paskazi minani muri Veneza.
Amahoro
murakomeye?
Yego namwe.
Na mahoro namwe, mutubwire ikintu mubona cokorwa maguru masha kugira ngo abarundi baruhuke.
Nibazo iki kintu cyakorwa ari ugutahukana impunzi, kuko abarundi bene wacu bahunze muri 2015, bamwe bahunze ibihuha, abandi bahunga kubera babona ama manifestation, abandi bahunga abapolisi. Mugabo jenguye mu Burundi, ubu turi kuwa mbere, kwa gatandatu niho navuye Burundi kwa gatanu, le 19 nshika ngaha Lovent. Nari namaze iminsi 28 narashoboye gutembera mu gisagara cya Bujumbura, njya muri ya makafiye arimo abaje ni ba manifestant, Musaga, Ngagara, Cibitoki, Musakura, hose ndahatembera. Ndanaduga ruguru ma province nka Bururi, Rutana, Gitega, nabonye ko mu Burundi hari amahoro. Rero icyo nosaba nuko abarundi bose bahunze, abari mu Rwanda, abari mu Bubiligi, abari mu Ethiopia, abari mu Buganda, bose nibatahe umutekano waraje mu Burundi. Namba zenaragiye nka mayo 28 jours nabasha kugenda bakamara puisque 28 jours basubire mu byabo, twubake igihugu ari abari hanze abashatse kuguma hanze bahagume, namba ibyo bashaka. Mugabo abumva ko bahunze insecurity umutekano muke, bahunguke ko amahoro arahari mu Burundi.
Muravuze ikibazo
cyo yuko hari abantu bama bapfuye, ico ni ikintu guverinoma yagombye guhagurukira, surtout ikarita contre l'impunité. Kuko nuko nama nabivuze, impunité ni ikintu cishe igihugu cyacu. Uwishe uwundi nta droit umurundi n'umwe afise wo kwica uwundi. Guverinoma ihaguruke iraba bo bica mibande, hama abakwiye guhanwa bahanwe kugira ngo abasigaye nabo babe mu mutekano kwiza.
Madame Paskazi Minani, ikintu mubona Leta y'u Burundi yakora kugira ngo ihumurize abahunze, kurya umuntu ahunze abazica ahunze kugira atahe ntafa gutaha atumvise ko umutekano wiwe umeze neza, hari ikintu uruhande rwa leta, hari ikintu leta yakora kugira ngo ibahumurize?
Nibaza ko leta yokohereza amadelegasiyo zikajya kuganira n'abo bantu, abafite ibibazo bakabibaza bakabaha inyishu, hama bakagira liste y'abashaka gutahuka, bakiyasiba yuko bafasilita gutahuka kwabo, bagasubira mu byabo mu mutekano, hama bakajya bagira suivi kugira ngo barabe ko hari uwabari ya kara canke ko basubiye mu byabo nk'uko bahora babibamo mbere ya krize.
Tugarutse kuri mwebwe madame madame Louise Barichako, madame Marie Louise Barichako, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko akimuhana kaza imvura ihise, aho murashaka kudusigurira neza mukatubwira ibyo ari byo? Mwa mushaka kuvuga ko ibiganiro bihagarikiwe n'abanyamahanga atari byo bihambaye?
Oya, ntano gatoya sije ndiko ndavuga, ndiko mvuga yuko abarundi twobimenya tukabishyira ku mutima kw'amahoro urundi ari mu mirimo yacu ese tuzoyazana, abandi bazodufasha. Nk'ubu uyu kugira ngo turonke umuhuza adufasha birakenewe cyane, kubera yuko ntituzumva kimwe n'ikiriko tubivuga kimwe. Hariho uriko uravuga ati mu Burundi hari amahoro, nanjye ntagira impungenge kuko numva abantu baguma bagenda, baguma banyika, baguma banyika. Hariho na benshi utamenya n'uko bapfuye, mugabo utamenya igiro ryabo. Niko turavuga nk'ubu nk'umujenerisi witwa Jean Bigirimana ntituziyazi, hari benshi kandi bene abo baguma babivuga umwanya wose. Ibyo rero ntibyotuma umuntu atekana ngo yibaze ngo byose ni byiza. Mugabo kandi urumva yuko tudashobora kubyumvika, tutabihuriza ko nk'uyu mufasoni turi kumwe ariko aravuga ati mu Burundi n'amahoro n'umutekano, nanjye nkagira nk'ibyo amara yamara. ibintu bimeze neza uko iyo bimeze neza abantu ariko barahunga nta numwe yo kwifuza guhunga nta numwe yo kwifuza kujya kuri inzuzi mu buzima bw'iwe ariko kugira ngo akire ushobora gufata umuryango wawe wose ngo ujyane mujye mu guhunga kugorerwayo kugira ngo burakina ni ukuvuga ko ari ikintu kitagenda neza kandi gushika abarundi bemere babone neza bemere ko ari ibitagenda nta muti tuzoronka kuko urugero utabona ko ufite ikibazo ntushobora gusonderera umuti aho rero niho ngira nti amahoro y'u Burundi ari mu minwe yacu tubimenye aho uzoshakira uzoyamba mugabo bizoba kuko ushatse ubyiyumvirire ariko by'ukuri dutangure tubone yuko kubona hariho abanyagihugu batotezwa kubona hariho abanyagihugu baryama batazi ko babyuka kubona hariho abanyagihugu bahunga bakaza kuba mu gahinga tumenye ko ari ikintu gikomeye cyane kandi tufata minenegwe kandi tukagira ngo ibyo ntacu ibyo ni ikintu gikomeye umunyagihugu umwe gusa gowe yateza kuraza ishinga abarundi bose ndetse abategetsi
madame Minani paskazi abarundi bavuga ati amaherezo y'inzira ni mu nzu abarundi batirizwa kuganira bakaja hamwe bakumvikana ikintu mubona cokorwa kugira ngo umwizero hagati y'abanyapolitike batavuga rumwe na leta hamwe na leta baje hamwe batangwe baganira ivyo bibazo byose ubwo bwicanye uhagarare niki
uyo mwizero y'inzira nibaza yuko uzova mu kubwizanya ukuri kuko ibiganiro Marie-Louise bayita ko yagiyemo nanjye nabijyagamo yarusha twarahahurira ingorane hari nubwo tuvuga ngo umuhuza turamufite mugabo tujya kumuhuza dufite ububeje tujya kumuhuza kiramu nashaka kwerekana yuko iyo ariwe yagowe wundi ariwe yatumye wundi agogo mu gihe rero tugifite umuhuza ariko tukamujyaho tumujyanyeho ububeje tuba turi ko turatumwanya kugira ngo tugirane confiance nuko twobwizanya ukuri tukabwizanya ukuri icyo dushaka tukabwizanya ukuri kumvo y'iyi krize turimo yavuye hehe ni gute twayironkera inyishu ukuri bye mbona ariyo solution ishobora kuzana confiance kugira ngo abantu bavugane babwizanya ukuri ntibatakaze umwanya wabo w'abarundi ntibatakaze n'umwanya w'umuhuza
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Desire miriwe neza
amahoro
murafite ikibazo murafite icyumviro
birafite icyumviro navuga
yego
ubwa mbere manje kubeshuza hari umutumire ufite ngaho ariko aravuga ko mu Burundi hari abantu bararangwa ntiduca ariko n'ububeshi ubundi hari amahoro nibaza ko ari ubeshi bukomeye kuko n'ubu i Burundi kandi amahoro ni yose hama icyo mbona hari akagwi nyakubahwa umujonarisi kabayeho guhera muri kuwasanteye katigira kemera amatora ako kagwi reka kazokwama kariho hatabaye ukungene bikosora mu bisanzwe rero nta mubwo ni nta kibazo gihari ikibazo n'abantu bake bakundinda bakemera ibyabaye ngo bashyiraho abarundi bashyize ariko abo bantu hamwe bohinduka bagashyiraho abarundi basize nta kibazo cyose birakigira rero guhera muri suwasante kuduga kugira uno munsi amatora aciye mu butungane amatora aciye abanyagihugu bose nta bantu bigira bayemera hari akagwi kama katayemera ibyo uno munsi rero nicyo gituma rero ngoma avuga ko atangwa abantu zihari n'abantu bake mu Burundi rero icyokorwa ni uko impunzi zogaruka zigataha i Burundi igasubira mu ruhongo kuko ni amahoro nta kibazo kihari nimba bumvise ngo hari umujonarisite yazimye nanamwe adashobora kuba ibyo bintu no mu bufaransa birabaho kandi ni byiza kubufaransa bufite tekinoloji moderne yo kurinda abanyagihugu babo hari nta bitirabwoba abantu bakotira bwoba babikora ibyo nabyo by'umuntu azimye cyangwa igipolisi nicyo kigeje kuguma kirondera kugira ngo gikize ifoto zimeze nk'ifoto z'ubuzima rero icyo nosaba ni uko hoba porogaramu yo gutangana impunzi bikagaruka mu Burundi kuko igihugu cyacu kirimo amahoro nta ngorane zihari n'abakivuga batagifite ngo baravuga ni hamwe ariko twebwe niho turi nta muntu araranywa ngo duca twaratumerewe neza nyakubahwa umujonarisi icyo nakubwira cyose naho urungita mugenzi wa kaza kuraza iyo usanga igihugu ari nyabagenzi ntituze turitiranye ibintu abantu ngo bahagarare hanze igihugu cyose ni kubyara inshuti zabo ikaze nakubwira kama kahari cyangwa gatakambira abo banyamahanga ngo ngo dufashe none twinjira mu bintu ngo iregane bikemewe ngo babafashe amahoro rero yagiye gucaca n'icyo tugoyirondere abanyagihugu nibo bazi kumwe batwagwa hari nibo banyirenga ariko aka kazi gato kibereye iburayi aho mu nta mahoro ahari karaza baraza turabaha ikibazo namwe bahungu baje mu Burundi gisangira aya mahoro bwo kuguma bavuga ati nta mahoro ahari kandi ahari
murakoze Desire reka duhe n'ijambo haragakiza hanyuma turasaba abapfasoni Marie Louise Barichako na Pascal Ziminani bagira icyo bavuze ko tudiye mushikirije Desire haragakiza mwiriwe neza
mwiriwe neza kujya Amerika
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
bose ikibazo ahubwo ni icyumviro
yego
nagomba mbaze uwo mukenyezi yarasanzwe ari ngaho onye n'icyumviro nagomba ndamuterere none bariko bakora iki kugira ngo ikibazo kiri mu Burundi urabona bamwe barahunze abandi barasigara mu gihugu ibintu mu bisanzwe muri kino gihe ntibipanze neza bamwe ntiborohewe ku mpande zimwe abandi nabo usanga borohewe none barimo barakora iki kugira ngo ibintu bishobore kujya ku murongo
murakoze haragakiza reka duhe ijambo madame Marie Louise Barichako cyane cyane atambwiye ku kibazo cyabajijwe na Desire avuga ko mu Burundi hoba hari amahoro canke hariho abantu batinya amatora akabatera kama abantu ngo ahunguke mu gihe haragakiza abaza ikintu abapfasoni canke abandi barundi bose bariko barakora kugira ngo mu Burundi hasubire kuba amahoro ntihagire abatinya hari aba avuga ko hari abatinya ku mutekano wabo hari n'abandi bavuga ko hari amahoro madame Marie Louise Barichako mudoga ku jambo
cyane ngira yuko atakimi gose ndaronka nishiba Desire kuko byo kuri bitubona kimi nitubyumva kumwe ntushobora kumbwira ko mu Burundi ari amahoro muri uyu mwanya n'ibintu byose biriko biraba kandi twumva kandi amakuru yose aguma ariko aravuga kuvuga yuko no mu bindi bihugu bibaho ntibisigura yuko atakibazo kihari twaba dufite ikibazo nk'icyo muri iyi ndatwa ngo dufite ikibazo mu gihe abantu bariko barapfa naho hopfa umwe ndenzwe ko ariko apfa amajana n'amajana naho hopfa umwe enda tubonye ko hari ikibazo kigoranye ayo matora niyaba nayari ikibazo mbega ntibokwiga ingene bagira amatora mu buryo bitadutera ikibazo none wagira ngo gutwara ni iki ego gutwara ni ibyo byose arari ikintu kiteye ingorane agaca arondera umuti wacu mugabo ntutugira ngo ibyo ari byo byose nazo kujya babyemera si uko bigenda umuntu yemeye gutwara igihugu aramenya ko birimwo akazi gakomeye akamenya ko harimwo amabanga akomeye agaheza akayakira akayakora wowe icyo ukora nk'umutegetsi uguma urondera inyishu ku bibazo bihari kugira ngo igihugu gitere imbere mugabo ushobora kurekera igihugu mu kaga ngo n'ahandi hose nikomeze mu Bufaransa ariko bimeze mu Bufaransa ariko bimeze abarundi bawe ntibateza gupfa ngo kwa Bufaransa bapfa siko bigenda ni ukuvuga rero yuko jari kuvya ukuri ndatangazwa n'ukumva abantu bavuga ngo mu Burundi n'amahoro babizi neza ko mu Burundi ata amahoro ahari muri uwo mwanya isi yose irabizi ntibereka kumenya abarundi bamwe bamwe gusa enda twumvikane na madame Pascal Ziminani yavuze ngo tugenda kumuhuza tumubesha by'ukuri nibyo hasigaye kumenya ubesha uwo ari we mugabo nibyo tugenda kumuhuza tumubesha kuko tumubesha ngo mu Burundi n'amahoro aramaze kubivuga kenshi numva bikantangaza mu Burundi si amahoro n'umuhuza ntiyoba arajwe ishinga no kujya gufasha abantu atangurane bafise yobabwiye ati ntangurane mufise kimwe gusa mugomba ko ndabafasha mugabo arabizi isi yose irabizi ko turi mu kibazo nitwemere ko turi mu kibazo neza twicaye tukirondere umuti atari ibyo ariko turihenda nta wundi muntu umwe duhenda turihenda twebwe nyene kandi ibizotugora twebwe
nyine haragakiza yabaje ikibazo cy'ikintu abapfasoni cyangwa abandi banyapolitiki bariko barakora kugira ngo ibintu bihinduke ntihagire abantu bama batekewe n'ubwoba mu kanya gato amasegonda 30 madame Marie Louise
icyo turiko turakora twebwe nk'abakenyezi turafise umuhari twise umuhari w'abakenyezi n'abigeme barahanira amahoro n'umutekano mu Burundi icyo dukora twebwe dutanga mesaje yo guhumuriza kugira tukanakazi kukumvisha abantu n'abandi ko ibiganiro kumvikana mushyira hamwe ari byo bizodusubiza amahoro kandi ko amahoro by'ukuri ara kazi kacu na kazi k'abarundi barundi tubimenye tubitege cyane tumenyarutse amahoro ari mu mwe yacu
murakoze reka duhe ijambo madame Pascal Zimini nawe nyene agice avuze kubyashikirijwe na Désiré na haragakiza duga ku ijambo
kubyashikirijwe na Désiré yavuze nanje yakoresheje ururimi nanje nakoresha nk'uko mbivuze mvuye mu Burundi na hamaze 20 jours nagumye Bujumbura nje ama quartier menshi nze no mu yandi ma province je nabonye hari amahoro kumva yuko hari umuntu bashobora kubabishe ngaha no ngaha ifo kumenya uyo muntu yishwe nande kuko biroroshe guco umva ko umuntu yapfuye ukumva ngo ni guverinoma ya mwije mugabo namba hari crise stabile ko hari crise hagati y'aba acteurs babiri guverinoma na opposition radicale none umuntu apfuye bica bivuga yuko ari guverinoma ya mwije guverinoma itamwishe naho none uyu muntu ashobora kuba yishwe n'abari muri opposition radicale hamariri kimi kibazo cyavuzwe yuko abakenyezi bakora iki je bibazo by'abakenyezi biranye interesanye domaine yanjye byigwa ni ibintu binanye interesanye naturellement nararondeye abakenyezi mbona bakeya bafise association le forum national des femmes mugabo bakenyezi baratowe ku mitumba urumva n'abakenyezi batavugira mu batavuga dans l'air n'abakenyezi batowe kuri kira mutumba akazi nabonye bakora bajya mu mihana bakagenda bakaduga ruguru bakajya mu mitumba itandukanye bakumviriza abakenyezi n'abana bakumviriza ingorane bafite bakumviriza preoccupations zabo hama bakagira amaraporo bagashira hamwe ingorane babona ko zihari zivuye directement ku bantu bari concerné bari sur terrain bari mu mitumba icyo ni kintu nabonye igikorwa cyiza kubona ko abakenyezi batowe bagenda mu mitumba bakajya kumviriza aba bakenyezi bo hasi baseruke
murakoze madame Minani Pascazi reka duhe ijambo abandi bamanywe radio ijwi ry'Amerika turafite Adrien na Bigirimana dutangure kuri Adrien mireneza
ijwi ry'Amerika
mireneza murafite ikibazo murafite icyumviro
bwa mbere na mbere mubanje mu nshuhurize abacumigwa
barakumva duga ku ijambo
hanyuma ikibazo nagira ndababaze abacumigwa nk'abakenyezi boba barimo barakora iki kugira ngo ibintu ikibazo cyanjye ni icyo
yego me icyo ni ikibazo basa nabishuye mu kanya gaheze Adrien nibaza ko umuntu ariko murumviriza ariko reka ntaco ndabaha kanya nibayishura ikibazo cyanjye cy'imviro cya Byimana bashatse barashobora kugira icyo bongeye ko reka duhe ijambo Bigirimana Bigirimana mwiriwe neza
mahoro
muraho murafite ikibazo
n'abatumiye mufite icyumviro nashaka guterera
duga ku ijambo
ego turabye muri kahise ku Burundi twarabonye by'ukuri ko abakenyezi bajye bagira uruhara rudasanzwe mu buzima bw'igihugu tugeze turabye nk'akarorero hariho umukenyezi muri kahise yitwaririje mu mutima aho tuzi ko mu Burundi yakoze ibintu bikomeye aho yahagarariye igihugu igihe umwami yari akiri mutonya rero ariko ikibabaje ubu ni uko kugirane umukenyezi w'intwari ubu yashobora guhagararira igihugu usanga ari ikintu kigoye cyane kandi icyo twari kera ishusho twahora tubonamwo umukenyezi ubu isa n'iyahindutse kuko kera tubonye umukenyezi wabona yuko ari wamubonamo ishusho y'ubuzima ishusho y'urukundo ariko ubu urasanga umukenyezi adakunda ko abandi babaho adakunda ku buzima bw'abandi bubandanya neza aho nko mu minsi ihebye twabonye abakenyezi bajya mu ibarabara bahimiriza abana babo kujya guturira amazu y'abandi baturira imiduga baturira abantu
Bigirimana nturiko urafata abantu muri mu ruvange ikoshya mu rwimu
ruvange kuko hariho n'amajambo yajya avugwa nk'ubu dufatiye nk'abamanyamakuru baje dukurikirana wasanga nk'amajambo kandi bari abakenyezi wasanga nk'amajambo bavuga yari amajambo usanga ateye ubwoba nk'uwo kuri RPA wenda muvuga izina mugabo baramuzi ariko amajambo yirirwa ravuga no kuma muzeya kuma resosocio ama no ku YouTube dusanga amajambo ateye ubwoba. Rero mba tugasaba yuko abakenyezi bari bakwiye kurangwa na wa mutima w'urukundo, ya bakagira ya shimwe y'ubuzima twari tubabonamo, ya shusho y'amahoro n'ubundi kongera kuba bamwe.
Murakoze bigira imana. Sinzi ko abapfasoni Marie Louise baricako na Pascal Ziminani bafise ico bavuga kuko ikibazo cyabaje na Adrien cyangwa icyumviro cyatanzwe na Adrien bari bamaze kugira ico bakivuze ko mugabo sinzi ko mufise ico muvuga ko ushikirijwe na bigira imana. Reka dutangure kuri mwebwe Madame Marie Louise baricako.
Ni kibazo kitoroshe kwishura kuko sinumva neza abo bakenyezi ariko aravuga baribo. Mugabo icy'ukuri ni uko by'ukuri abakenyezi turangwa n'ubuzima n'iteka, twiyumvamwo Uburundi nk'Uburundi, ntitwiyumvamwo Abarundi bamwe bamwe ngo tuvuge ngo abane nabo kubaho abanabo gupfa, Abarundi barakabaho, Abarundi bagatera imbere. Nico tubona nico twifuza nico tugwanira kuko naturiko turahaguruka tuvuga amahoro, niko tuvuga amahoro y'Abarundi, amahoro y'Abarundi bose tudakuyemo none. Turifuza kugaruka mu Burundi bwogira nago intambwe ije imbere, bagatera imbere, bagasasagara, bakamererwa neza. Sinumva rero bakenyezi baba barategetse abana babo kujya guturira, kuko uyu munsi umutuma kujya guturira izaba izagatera rwawe, nta ndero irimo y'ubutuma umwana kuca guturira. Ndabyibaza ko bo bari abakenyezi babigize, mugabo sino narihakana cyane kuko sinza bariko ravuga baribo, ariko ku by'ukuri byo aho ngeza kwinjira no kumenya umukenyezi n'akanga k'umukenyezi w'umurundi kazi, ibyo ntabyo mbona.
Mufaso ni Pascal Ziminani namwe ku byashyikirijwe mu kanya
yuko abakenyezi bari muri politike n'aba actrice nk'abakisi bose. Umuntu ari muri politike urumva baba bafite inyungu zitandukanye. Hari abafite inyungu zo kubaka igihugu, hari n'abandi bafite inyungu zo gutambura igihugu. Byarabonetse muri krize, hari abakenyezi bahagurutse barwanira igihugu cyabo, hari n'abandi bakenyezi bahagurutse kubera barishwe, bafite bije za Union Européenne, bafite bije z'Ababirigi, bafite bije z'Abazungu batandukanye, bahagurukiye gutanga image mbi igihugu cyababyaye. Urumva rero hariho groupe zitandukanye z'abakenyezi, hakaba n'indi groupe ya gatatu ibona umengo ntiri concerne. Urumva bamwe bashaka gutambura igihugu, abandi bagashaka kubaka igihugu, abandi bagakwaza amaboko nibatsinda bibazwa. Urumva rero icyo abakenyezi nibaza ko twagombye gukora twese, twese amoko atandukanye, abatari muri politike, abari muri politike, ni uguhaguruka tukubaka igihugu. Marie Louise yabivuze neza, yavuga ngo akimuhana akazi imvura ihise. Nta murundi n'umwe ashobora kureka Burundi akimvira yuko umunyamahanga ari wazoza kuduha amahoro cyangwa ari wazoza kutwubakira. Nahacu nk'abarundi kazi dukunda igihugu cyacu, ntitwibere ngo Ububiligi, u Rwanda, u Faransa, Etazi n'ibizaza kuduha amahoro. Abanyaribiya bakoze iherezo, bibajije yuko abanyamahanga bazaza kubakuriraho Kadasi bagaca baronka amahoro. Mugabo ibyo barimo barabamo yo kugira ngo bari amahoro, barimo barabamo muri enfer, barimo baraba mu magrenade uno munsi n'ejo. Ici c'est notre exemple. Aba la Syrie, je m'excuse. Abantu bo muri Syrie urumva bimviraga yuko les occidentaux bazaza kubaha ibyizigirwa demokrasi batigeze baronka. Au contraire, barimo baraba dans un pays divisé par trois. Urumva rero abakenyezi niduhaguruke dushire hamwe. Abari mu Burundi nibagerageze kurondera abari hanze, bagende babaramutse, bagende babereke yuko abo bari hanze barashitse, baratinye, barasohotse. Mugabo igihe kirageze nibatahuke, baze barera abana, barere urwaruka, babarerere mu Burundi, kuko nta cyiza mu buzima nko kuba mu gihugu umva ko ari igihugu cyawe, twe kuguma hanze.
Ariko umutekano ukaza imbere,
yanezezwa no kumva yuko hari abantu bari kubarakura ari impunzi kandi Burundi ari ubwacu
twese. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Emmanuel. Emmanuel, muratwumva?
Ndabumva.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ndabanza gushimira abatumirwa mwabatumiriye, abo batumije ndabanza kubashimira. Turi mani nk'iryamere ko rwari mu magare.
murakoze gushima
ndabanza kushimira abakenyezi ndabyabantu bakomereza aho ariko uburyo iterambere rigiraho ryubakira ku mutekano abantu bagasira hamwe akenyezi ni abantu banakomeye cyane burya kuko ari nabo banakubyara burya tujya tubashimira cyane kandi kezi na kezi usanga n'imico bagenda baha abana babo babatoza ari nayo igenda nirobarerera igihugu muri rusange byose tugeraho tugenda tubiseka abakenyezi ikibazo rero akabazo namubaza nabagabo batumirwa mubaze mbese mu gihugu cy'u Burundi hari ukuntu baba bashyira hamwe abakenyezi bakabaganiriza hari nk'amagurupe baba bafite cyangwa hari igikorwa baba bafite bategura cyo kubashyira hamwe kugira ngo babaganirize kuko kenshi na kenshi hari baba bari mu bisagara bigiye bitandukanye ariko kwiyumvamo gahunda yo kubaka igihugu bakabiharira bari mu nzego za politiki bazabyiyumvamo kuko nayo hariyo kuba babegera kugira ngo bose bitange mu kubaka igihugu cyabo ibyo byose nari mfite
murakoze Emmanuel reka duhe ijambo na Jean-Claude muri Veneza murafite ikibazo murafite icyumviro
bwa mbere mbere yuko nshikize icyumviro cyanje reka nshimire Marcako nabo bari kumwe mu kurondera amahoro urwaruka rw'u Burundi n'abana b'u Burundi bwa mbere icyumviro cyanje nuhanura uwa mama bacu ujya mwanya bari kubayaga iz'urugo mu muryango ko bocishamo bakabarira abagabo babo abo baribo bapapa bacu bakayaga iz'igihugu bakabumvisha yuko inzira y'intambara kujyanisha abarundi ko ari inzira idashika ku by'ukuri turazi abo bamama cyane cyane nibo bagira ingorane bariko barahikurwa abana bonkeje nka cansaba uwo mudamu yavuze ngo nibatahe ntibaragira gutaha mbega nibabona abahungu babo bari kuba bicaye ntibazaba bicwa n'intumbi ahubwo nibashikira abagabo babo bababwira ati ibyo muri kumurakorera igihugu ibyo muri kumurakorera abana b'igihugu naho bishikana naho bizobashikana icyumviro cyari icyo tugira amahoro
murakoze Jean-Claude kadusabe Marie-Louise Baricako agira icyo avuze ku byashikirijwe na Emmanuel na Jean-Claude Jean-Emmanuel yanabajije ikintu niba hari amashyirahamwe ahora rimwe na rimwe yakoranya abafasoni kugira ngo abahe inyigisho canke ababwire ukuntu uruhara rwabo gukomera mu kugarukana amahoro mu Burundi eka n'icyo cyimviro gishikirijwe na Jean-Claude Madame Marie-Louise Baricako duga ku ijambo
kuri icyo kibazo cya Emmanuel birakwiye kandi nibyo byereye n'ibyo byari byiza mugabo kugeza ubu ntibirakunda kubera yuko turacyafite ikibazo gikomeye cyane mu Burundi turafite icyo kibazo tuno muri ibi biganiro turiko turaganira hamwabyumvise turafite ukuntu turiko turisamaza tukanka kwemera ko dufite ikibazo ni ukuvuga yuko umuntu wese aba afise bari kumwe arabangira kuvugana na bariya kutinya yuko bohava babashyiramo ibindi byiyumviro ntiturashobora kuvugana twanabigerageje n'aho duheruka arusha kugira ngo pascadi arabyibuka twaragerageje kujya hamwe n'abafansoni baje bari mu ruhande rwa leta kugira ngo tuvugane tugiye tukireka dushyire hamwe twumve nk'abakenyezi aho twuhurira nicyo twuhurira ko nicyo twashobora gutera kugira ngo ibintu bive mu nzira twaravuganye turagera aho byanka baravuga ngo ntacyo dufise duhuriza ko ntacyo tuvugana turagenda tutavuganye ni by'ukuri turafise ikibazo umugabo jyewe kinteye ubwoba cyane kandi kinteye umutima uhagaze ni uko kwanka kubona ko dufise ikibazo kuko tuyakana umwanya wose uko turiko turagana ko nta kibazo dufise tumenye ko tutarashika hafi yahinyishi yacu enda tumenye ko dufise ikibazo nimba jyewe ndi kuryarira menya ko ntarizwa n'ubusa uhita ingabo nyumvirize ikindiza niba utakibona unyumvirize uzokimenya mbanu shuwa kugumu haka nungu na kiwazo mtise kandu mbona kundi kondalila nishuwa kuona kwa ambari kwa lahunga mbongu iwazo mbona kiwazo wafise hivi shogo kahorani oje hangore haka li hangore ni mbu kugirati mbega nane mwazai uko abantu badashobora kwicwa n'abandi n'abago muri opposition naho yaba yishwe umwishe wese wari wese umuntu ahagarariye leta afise itegeko ryo gucungera umutekano w'abari mu gihugu bose mbere n'abasaba abanyagihugu b'u Burundi bakaba ari abantu b'abashyitsi b'u Burundi umutekano wabo leta irawujejwe aho rero aho muharira amategeko urayafise ibyangombwa byose yabifise kugira ngo ucungere umutekano w'abari mu gihugu bose aho rero niho mu gihe cyose tutaremera yuko dufise ikibazo mu gihe cyose tutaremera yuko dufise amabanga tujejwe haracyari ikibazo ntiturashikira aho tuzoronkera amahoro
namwe madame Pascal Zimirane mugire icyo muvuze kuvya shikirijwe na Emmanuel na Jean-Claude ariko n'icyo kibazo madame Marie-Louise Bretchako ashikirije kivuga ko abantu babandanya guhakana ikibazo tukaba tuzi ko mu buryo bwiza bwo gutora utorera inyisho matati yari uko kenshi na kenshi nk'uko babivuga mu zindi ndimi wishyira mu kibanza cy'undi muntu mu cyongereza aho bavuga kwambara ibirato undi yambaye mugire icyo muvuze no kuri icyo kibazo duga ku ijambo madame Pascal Zimirane
kinyizi bari ko barakora nk'uko naje kubivuga hariho forum nationale de femmes yoheza abakenyezi mu mitumba kujya kumviriza abandi bakenyezi hama ikibazo Marie Louise yavuze barica ko yuko hari abavuga ko nta kibazo gihari mu Burundi ikibazo mu Burundi kirahari mu Burundi habayeho ibibazo guhera igihe u Burundi bwikukiye gushika ubu ikibazo nyakuri ntikigeze gitorerwa umuti ikibazo cyaramye ko kiriho kandi osirontake tutaricana ngo tubizanye kuri turabe origine y'icyo kibazo ashaka kwa matora azoja hazoja haba abahunga hazoja haba abapfa hazoja haba abakumirwa hazoja haba ibintu by'akajagari nk'ibyabaye muri 2015 hamagira icyo nagomba guproposa nuko guverinoma nubwo navuzeho debi ngo guverinoma yoheze delegasi izojya kuvugana nabo bahunze kugira ngo bahunguke peut-être pour rassurer ababaho bumva ibihuha bikabatera ubwo nibaza yuko nka movement ya Marie Louise niyo nzi iri active mu Rwanda peut-être yashoboye nayo guforma groupe delegation yayo iyo delegation igakomunika directement na guverinoma y'u Burundi n'abashinzwe umutekano mu Burundi bakaza bakabatora kuri frontier bakabatembereza mu gihugu cyose ama province yose ama quartier yose bakabona nk'ayo jewe niboneye muri iyo minsi 28 maze mu Burundi bakabona umutekano hama bakabona nabo basi kuko abantu bose baba barasize yababyara abonke abatante bagahura nabo bakabaza uko babayeho komisiyo delegation ya mouvement ya Marie Louise niyo yosubira mu Rwanda ikajya kuvuga ibyo yiboneye n'amazi kuko biroroshe delegation y'u Burundi ivuye mu Burundi ikajya kubwira abo hanze biroroshe ko bari hanze batinye mugabo nka muvuma ya Marie Louise gico ni umusaba kandi ndamwizeye Marie Louise n'umukenyezi nubaha azi ubwenge cyane kandi akora cyane je ni umusaba yuko yamobiliza abantu bo muri muvuma yiwe bagatora delegation hano iyo delegation igakomunika na guverinoma y'u Burundi ikavuga ati tuje kwirabira n'amaso yacu ko muvuga ngo umutekano waraje turaje kubyirabira hama tuzasubira inyuma tugira abasigaye nambara ibyo cyangwa atari byo
icyo ni icyumviro gishora kwihweza wa madame Marie Louise Bretchako
alo
icyo ni icyumviro gishora kwihwezwa
icyo cyumviro cy'uko ugenda mu Burundi
yego
ntacyo bizana kimwe ni proposition mugabo yababwiye yuko muvuma yacu ntikorera mu gihugu cyo mu Rwanda muvuma yacu hariho abari mu Rwanda hariho abari muri Tanzania hariho abari muri Kenya hariho abari muri Uganda hariho abari muri Ethiopia hariho abari Buraya hariho abari Amerika turi henshi ntituri ngaha mu Rwanda gusa nagira ngo ntibabyihende ko mugabo icyo ni icyumviro dushobora kutimbira ntacyo bibutse
icyo ni icyumviro nibaza ko dukwiye kunonosora dufise no impande zose tukumva ukuntu ibintu byogenda nibaza ko ari icyumviro cyiza cyane rwose reka duhe ijambo kandi undi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika niyo nkuru mwiriwe neza
yesahano
murafise icyumviro murafise ikibazo
ego ikibazo cyo nitabura
ahubwo mbere turagenyegeje cyane no kumva yuko mu nzego z'igihugu bashobora kuba habamo n'abapfasoni cyane bakagira n'icyo bafashije igihugu cy'u Burundi, kuko urugo ntabwo ari urw'umugabo gusa, ahubwo urugo ni urw'umugabo n'umugore nk'uko bamwe babivuga. Nyamara nabo bapfasoni nyine bagire kabisa n'icyo bahamye yabo bakinanahe babo kugira ngo barabe ko umutekano mu gihugu cy'u Burundi ugaruka, kuko ugerageje kuraba niho muri kahise igihugu cy'u Burundi biragaragara neza ko atamutekano urigera ubaho umunyagihugu muto kandi ngo umunyagihugu agire ubwisanzure nk'uko umenga ari mu gihugu cyiwe. Yama yatoratujwe ejo uko bukeye uko bwize ajya ngo ararose nako kanuzenya agahenga gatonya kamara umwanya urumara wajusanga niwe yagiye gutora ahubwo no kumushimira ukeka okay, akamutera amabombe so yamanintekera ku mutwe mu Burundi aho kugira ngo bavuge ngo kwihutira gutahukana ngo abahunze hanze y'igihugu, ahubwo icyo bakwihutira gusa ni ukuva banza kugarukana umutekano mu gihugu nimba kuko umutekano hari kuko si bose bafite umutekano kuriye bakabagarukira ko abantu bagiye bahungira hanze y'igihugu bakabona kubagarukira ko wabyatumye mugaruke yamara umutekano wagarukira mu gihugu, kuko ugiye kugiye gutahukana nk'umuntu yahungiye hanze hanyuma cyumva yuko mu Burundi hariho umuntu akinyuruzi watanga kiswa usanga ari ibintu bigoye cyane, ibintu biteye n'isoni bigiye koza kuntahukana kandi n'uwundi ari mu gihugu yamayanyuruzi cyangwa yamayishe ubukombe ngo inyamaso biragoye cyane.
Murakoze niyo nkuru reka duhe n'ijambo Edi muri we neza. Murafite ikibazo, murafite icyumviro Edi, wegere telefone hanyuma uvuge cyane tukumve.
Ese na ngomba guterera koze wo mudamu aje kuvuga ngo yaragenze mu Burundi yarabonye kandi umutekano mwiza.
Duga ku ijambo.
Ndibaza yuko yihenze cyane u Burundi ntabwo bwaje. Aho Burundi bugeze n'ahantu hateye ubwoba mu mutekano. Aho umuntu afatwa atakagira bakamwisore bakamujyana. Kuba ije ko aravuga navyo, arabivuga bivari ntabwo ariko birumvikana. Kandi ntawo bimuhora kandi. Ne nacha grobari cyangwa yaragiye nazi yabonye nazi yabonye.
Edi iyo muvuze ko abantu banyuruzwa ni bande, ni leta cyangwa nabo muri opposition biramaze kugaragara?
Biramaze kugaragara nta muntu atiri mu Burundi atazibona abanyuruzwa n'inzego za leta zije umutekano cyangwa mu barabara zake za leta ku murango ziratwara abantu zikababona birababaje.
Ariko ntuvuze n'abandi birirwa bakugwa mu modoka zigaturigwa nabo nyine bakanyuruza bose baba ariko bakora amakosa sivyo?
Sabwese ndavyumvise.
Hariho nabandi bakura mu modoka bakabatwara mu mashamba bakaziturira nabo nyene bose no kubashira mu ku ruhande rumwe kuko bose bakora ikibi sivyo?
Erege ivyo birumvikana yaba haje tayize n'abarundi bose. Iyo yo kwahanije ivyo byose. Ariko kubera ari leta yihagiye gutegeka ifungufu azishoboye kuko nayo nishoboye kwikontrola sesaro kuvuga nicyo gituma abarundi dutakamba kuko tutabagwa tugeze ahantu bababaye.
Urumva abarundi nk'uko bariko barabivuga ngaho barakeneye kuvuga rumwe muri ko mvuga ko leta yihagiye ubutegetsi mu gihe hari abavuga ko leta yatowe n'abanyagihugu
kandi avugira abenegihugu akomere ku ibanga naho bari kumwe n'ahandi. Uwo mudamu yaraje Bujumbura n'ivyo yashyize mu mahoteli meza meza arashyira aho bazumva cyo kimwe, ariko ntabandanye avuga ngo hari abantu ariko akora mu bisebe kandi bababaje.
Ego reka duhe ijambo abafasoni bagira icyo bavuze ko byashikirijwe na niyo nkuru na Edi madame Marie Louise barica ku mukanya gato.
Ewe tuvukuri nta kindi mvise nongera ko icyo nayo navuze namaze kubivuga ikintu Burundi bukeneye muri iki gihe kugira ngo ibintu byose turiko turacamwo bitore inzira navuze bariko baravuga ba niyo nkuru na Edi, nuko abategetsi twogira abategetsi bazi icyo bajejwe ibanga ryabo ikirahamagara icyaricyo, hanyuma bamaze kubyumva baryumeko naho bitaba byoroshye babimenye yuko bari ngaho ngo batunganirize Abarundi, bari ngaho ngo batunganye Burundi, ntibari ngaho ngo basambure Burundi. Uwusambura uwo ari we wese ateza kujya imbere y'intahe, uwo ari we wese aba ari uwutegeka, aba ari uwo muri opozisiyo, umuntu wese ariko arasambura amategeko aramufata. mugira amategeko arafise ubirahiriza mugere ubahiriza amategeko agiye nawe mubayarenga icabigorana hatabura uhagarariye amategeko nayo amategeko adahagarariwe haba kajagari mu gihugu naha turi muri uwo mwanya ikintu rero je nuvuga nuko turakeneye guhindura ingendo turakeneye guhindura ingene igihugu gitwagwa ingene igihugu gitunganijwe ingene abarundi babanye ingene abarundi bakorera uburundi ibyo birakeneye guhinduka birakeneye ko tubyicarira kandi igihe cyose tuba tuba tuyabyicarira tuzokwama turi muri aka kaga nyine nayo ibibazo biriho kuva muri kuri iyo ndepandanse rero ni nyinshi mugabo nanjye mu gihe banshinze igihugu njejwe gukemura ibyo bibazo kugira ngo basi aho nzohabwira nze nsigirage iby'uko kiba kibazo cyari kimaze imyaka n'imyaka ndashoboye kugikemura mugabo ntushobora gusanga ibibazo biriho kuva kuri iyo ndepandanse ngo bisigeho ugume uvuga ngo ryamyeho ryamyeho naho ryamyeho bikemure uringaho urafite ubushobozi muri uwo mwanya bikemure nta kindi umutegetsi
madamu baracyakora ari ikintu ibintu byibonekeza mu bihugu byose biteye imbere aho umutekano uhungabanye usanga kenshi na kenshi inzego z'abapolisi zijeje umutekano zikorana n'abanyagihugu nabo nyine bakaba ijisho rya leta aha muri Amerika hariho ibintu bakunda kuvuga ati ubonye iki uca ukivuga ibyo mu guhindura ingendo abarundi bo ntibakwiye guhindura kugira ngo bafashanye n'inzego z'umutekano baze bararaba abantu bose banyurujwe cyangwa bihishwe bakabashira ahabona bakabashengeza
niko byategerezwa kumera mugabahurira mu gihugu igipolisi n'igisirikare n'abajejwe umutekano bose ataho begamiye mugabe iyo bakwiye kujya aho begamiye mu kibazo nk'iki turimo mu Burundi ari abanyagihugu bari bahanganye na leta mu gihe rero abajejwe umutekano bafite aho begamiye beza ngo bikunde ko bakorana n'abanyagihugu bose aho rero byari byiza cyane ko bigenda gutyo iyo niyo nzira yari nziza mu gifaransa bavuga ngo c'est ça l'idéal muri uwo mwanya aho turi mu Burundi icyo ntigikunda kandi birababaje ko kidakunda kuko by'ukuri tugiye ati mbega none abasirikare mbega abapolisi batwaye ibanga ryabo cyangwa bimeze gute kugira ngo babe bari muri ibyo byo kurenga amategeko aribo barinda kuyubahiriza habe abantu bariko baricwa kandi aribo barinda kubakira usanga imbere bagiye no mu babica usanga ibintu byose byaracanganye ubu ntitukimenya by'ukuri ingene dufata ibintu mugabe ziri kuravuga biza dutegereza
ego medika duhe n'ijambo madame Pascal Ziminani agira ico avuze kuvyashikijwe n'iyo nkuru ishure n'ikibazo coba cabajijwe na ID duga ku ijambo madame
dico navuze kwavuga yuko leta ifite ubutegetsi ku nguvu bigakubona ni kuri ya ngeso y'abarundi dufite yo kwakizana kugira resaction gratuite leta yatoye n'abanyagihugu muri juin 2015 abanyagihugu baratoye si bose batoye mugabo sinabaza ko hari umunyagihugu yabujijwe gutora utaratoye ni uburenganzira bwiwe nayo isi yo Canada amatora abaye ushatse gutora aragenda agatora utatoye nawe aca yubaha la volonté y'ujya wundi kisexprime mugabo mu Burundi c'est comme si jewe namba ntatoye uwundi watoye namba umukandida yatoye yarenganye ngomba kumurwanya iyo ntabwo ariyo demokrasi hari ukuntu twihenda kuri nosiyo ya demokrasi mu Burundi tukumva yuko tugomba kurwanya uwundi kubera yatoje nta mutoye Marie Louise avuze ikintu cyiza cyane yuko tugomba guhindura ingendo kandi n'ikindi kintu yavuze yuko tugomba gukunda igihugu cyacu nidukunda igihugu cyacu nitwubahe abategetsi batowe n'abanyagihugu kuko mu Burundi nta munyagihugu ari hejuru uwundi twose turangana turi abarundi uwatowe tumwubahirize turindire ikiringo ciwe gihere hama dutore uyundi tuzoshaka azomurampasa mugabana tanda tubeho mu mahoro twubahana twubaka igihugu twubahana twumvikana kandi byo kugenda tunyuruzana kwicana pempota ababikora ari guverinema ari opposition amaraso y'umurundi yose yarangana nta murundi akwiriye gupfa nta murundi akwiriye kwicwa twese dukeneye kubaho
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe n'undi munywa wa iradio ijwi ry'Amerika giro kwishaka mwiriwe neza
yereweho
murafite ikibazo murafite cyimbi
turabara mu takwe cy'u Amerika
turabara mu kije ikibazo cy'imvira mu kanya gato
kwame Nanifite naje gucana baterera.
Yego, duga ku jambo.
Mu bisanzwe ukungane zipanzwe mu Burundi, uko umuntu ashobora kubumwe umwe akabona amahoro, uwundi akaba atamahoro ahari. Bifuza kungane bitandukanye bitwanye n'ukungane umuntu abibona. Jewe ronda kungane ndabibona. Iyo uri ngaha mu Burundi atakintu na kimwe ushobora kuvuga mu bigenda nabi ntangureye nimwugira. Iyo izo za politike wewe utabyinjiramwo niyo ubonye ibitakora byose n'ubwo icyo bivuga ko akarorero n'amenyesha makuru nabi wanyuma namwumviye bagiye kurondera inkuru hari igihe bisaba ko umuntu areka kuvuga cyagashaka avuge muga ntavugire kuri mikoro.
Mu gihugu kirimo demokarasi, umuntu wese arafite uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro. Urakoze, gira uko ushaka. Reka duhe n'ijambo Germain, ndabona akanya kagiye kugira ngo duhe akanya bafasoni Marie Louise baricha kuna Pascal Zimirani bagira icyo bavuze ku byo mwashikirije. Germain, mwiriwe neza?
Murakoze namwe.
Murakoze Germain. Duga ku ijambo, niwe wamfite ikibazo cy'iyumviro.
Icyumviro cyanjye nagomba kuvuga ni kubitwerekeye twebwe igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni ukuvuga igihugu cyacu cy'u Burundi kimeze nk'ahantu bariko baragikina agapira mu bisanzwe, ukibaza ibyo barimo ugasanga ni ibintu bidasobanutse. Kuko tubirabye twebwe abanyagihugu dusanga hariho ibintu biba byinshi inyuma kuri abanyapolitike bituma babasha gukoresha abanyagihugu cyangwa se abantu bose. Icyo twavuga ku bijyanye n'abanyepolitike ni uko bushyira hamwe twebwe abanyagihugu bakaduha amahoro, twebwe turahunga turi mu rugo kugeza ubu none, ariko turifuza kuba mu rugo natwe nk'abandi. Twebwe icyo twasaba ni bagende bumvikane bareba aho ikibazo kiri bakidukemurire, noneho twe dusubire mu rugo nk'abandi bari mu rugo.
Murakoze Germain. Reka duhakanya Madame Louise Marie Louise Barichako. Mu gusozera Madame Louise Barichako, nagomba mugire icyo muvuze cyane cyane ku kintu mwatanguriye kumuvuga ko eka amaherezo y'inzira ni mu nzu, abarundi batezwa kumvikana bakubaka igihugu cyabo akamumotera impande zose. Naka mu kanya gato umunota umwe n'igice
akamumotera mu mpande zose ni ka kandi nyine nguma ngaruka handi ko amahoro y'u Burundi akeshwa abarundi. N'uyu muntu agiye kuvuga Germain ni umubarira nawe nyene nk'iyo mwabona ntimwibaze ngo nibyo abanyepolitike gusa, amahoro ni aya twese. Niyo ari kuravuga uti abanyagihugu bifashanya n'abajejwe umutekano, dutegerezwa guhaguruka twese kugira ngo umwana wawe wewe wamushinga nawe Germain sinzi ukuri umushinga nawe ukuri umusore mugabo kugira ngo umwana wawe ntazabe umwana wo kuja kwica tangura umubwira amahoro ubunyene, utangura umubwira gusonera agati kazi na muntu, utangure kumubwira gusonera ubuzima uyu munsi hakiri kare imuhiri wawe. Niho honye tuzogira amahoro, amahoro sayo muri politike gusa, amahoro nayo mu gihugu, amahoro nayo mu banyagihugu, amahoro nayo mu politike, kuko nabo nyene bakorera ku byo twemeye. Mu gihe abanyagihugu bokwanka bakavuga ati ntidusubira kuja muri ibyo bintu, ntidusubira kubagamburuka, ntimushobora gusubira kujana mbeze zo kwicana.
Mu gusozera
abanyagihugu ni byiza ko abanyagihugu borangira ko bumva bishoboka mbwa ntabwo ngo nije abanyepolitike gusa kandi ari twebwe abanyagihugu bemera bakabafasha.
Mu munota umwe
bashaka kwicana ko kwicana nka cumi mara n'ibisambura.
Mu munota umwe Madame Pascal Zimirani, Madame Pascal Zimirani namwe akamumotera impande zose mu Burundi nakahe akanya gato?
Ndakamumotera nuko abarundi twese dukunda igihugu kandi twose duharanira amahoro. Hamano hejo nsaba n'umutima wanjye wose Marie Louise arondere delegation yabaye muri movement yiwe kugira ngo abarundike mu Burundi bajye kwirabira ayo mahoro ahari, hama bazasubire hanze bababwira ibyo biboneye n'amaso.
Turizeye ko kama muteye kariko karumvirizwa n'abantu bose begwa n'ikibazo cy'amahoro mu Burundi, ikibazo cyo tuma eka inyishu hagatogwa inyishu zotuma abarundi bose bari hanze batahuka bakumva umutekano wabo utagiramewe kugira ngo basubire bubake igihugu bose. Ndabashimiye cyane rwose madame Marie Louise Brichako kukanya mwatoye kugira ngo tuganire. Ndagushimiye na madame Pascal Ziminani kukanya mwatoye mu kaduzimvire byanyu. Turashimiye abanywa nyimi radio Ijwi rya Amerika baduteye akamo bagatushikiriza ibibazo n'ivyimviro vyabo. Turashimiye na engineer yadufashe mu nyiga bw'izuma, tukaba kandi dushimiye na Innocent yadufashije kugiranya ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.